Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mahoro neza nshuti na mu bagenzi muteza amatwi. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa kabiri.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umunsi wa kabiri twiheza ubuzima n'ibibazo by'abakenyezi n'abigeme, cyane cyane ibikorwa byabo n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwabo. Hirya no hino ku isi, abana bari mu bihe byo gutangura ibyigwa by'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe na mirongo ibiri na kabiri, mu gihe isi yose imaze umwaka urenga ihangana n'ibibazo by'ikiza cya coronavirus. Abatari bake baratakaje ubuzima bwabo, ubukene buba bwinshi mu miryango yabo. I Burundi cyo kimwe no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini naho nyine niko bimeze. Yamara abakenyezi n'abigeme bamwe mu Burundi bari mu bikorwa byo gufasha kugira ngo abana cyane cyane bakiri bato basubire ku ishure bafise ibintu bya nkenerwa, harimwo imfungurwa n'ibindi byinshi. Rero muri iyo ntumbero twatumiye abakenyezi, umukenyezi n'umwigeme babiri bari muri ivyo bikorwa byo kugerageza gufasha igihugu c'u Burundi muri iyo nzira. Twatumiye Madame Kamikaze Sandrine, umuyobozi w'ishirahamwe Impamba y'umunsi ryihaye ibikorwa byo kugaburira abana ijambo ry'Imana, ariko na cane cane muri iminsi imfungurwa bakenera kugira ngo bashobore gukurikirana amashuri neza. Twatumiye kandi na Chancel Bamuhaye, nawe nyene ari muri ivyo bikorwa byo gufashisha imfungurwa abana bakiri bato mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane hagati mu gihugu, aho ibitigiri by'abasiba cyane baba babitewe no kuba bafise inzara. Reka rero tutarinze kurangira twakire abatumire bacu, kampereye kuri Madame Kamikazi Sandrine kazi neza mu kiganiro muri isanga. Ndakeka ko mwebwe na Chancel ari inshuro ya mbere tubakiriye muri kino kiganiro. Ndaguhaye kazi.
Murakoze cyane, ndabaramukije, ndabifurije ibihe byiza.
Murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe. Hama nawe Chancel, kazi neza mu kiganiro muri isanga. Nkuko nari ndabwiye Sandrine, nawe ndakeka ni inshuro ya mbere tukwakiriye mu kiganiro muri isanga. Kazi neza.
Ego cyane, ni inshuro ya mbere kandi ndabashimiye kubona mwatwiyumviriye ko. Murakoze cyane.
Ego. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina. Nkuko twabivuze mu ntango, ibihe by'amashuri byatanguye, abanyeshuri baba bakeneye ibintu byinshi cyane, baba bafise ubwoba kumbure ko baba badafise ibintu bimwe bisabwa kugira ngo umunyeshuri yige neza, aruranigwe, akurikire ibyigwa neza. Rero mwebwe nk'abakenyezi n'abigeme mwafashe ya mbere kugira ngo mugerageze gufasha. Madame Kamikazi, ufise ishirahamwe mwise Impamba y'umunsi, birafise icyo bisigura kijanye kumbure nuko gufungurira abantu. Tubwire iryo shirahamwe ryawe iryo ari ryo.
Ishirahamwe ryanje ryitwa Impamba y'umunsi. Impamvu nayise Impamba y'umunsi, impamba babikoresha cyane ku bantu barima. Kenshi barateka impamba ibagiye kurima kugira ngo mu gihe barimye bakaruha baze kwimara
nzara cyamuntu yafashe urugendo aratekera impamba kugira ngo arushe ari umukuda w'amazi cyangwa udufungurwa atunwe inyota ihere n'inzara ihere hanyuma narikoresheje ku mpamba y'umunsi umwana uno munsi arakeneye impamba kandi impamba ayitekerwa n'umubyeyi ikibazo uno munsi igwirana ry'abana b'ifuvyi irikwiragwira cyane bivanye n'ibihe turiko turabandanya ducamwo mu isi ya none tunariyumviriye iyo ni ba bana batagira abavyeyi ibandi bazobatekerera impamba rero jewe cyandiye intangiro ndavuga nk'imana iri mu isi y'abakiriho n'ahazoba ari abana batatu bari mu bihe bigoye urangufasha izobatekerera impamba y'umunsi nk'uko ijambo ry'imana tugira ngo dusabe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi urumva sindabaha byinshi n'abo dufashanya ntituha byinshi baha impamba y'umunsi
ego ni byiza cyane kuko burya wewe utanze impamba y'umunsi kumure n'ubundi araza akamuha iy'uwundi munsi bikaba biramusunitse iminsi itari mike ni nacyo gituma kumbure twasanze mutari bake muriko muragerageza gufasha muri ubu buryo Chancelle nawe nyine twumva ari muri icyo gikorwa nyine Chancelle nawe ndakeka ko wagize umutima w'impuhe umutima w'urukundo kugira ngo utangure iki gikorwa turumva ko wihaye umugambi wo kuja hamwe n'urundi gwaruka mukarondera amatongo mukarima mukagerageza kuronka imfungurwa tubyire nawe ibijanye n'ivyo bikorwa murimwo ingene wabitanguye bimeze gute
murakoze cyane twebwe kugira dutangure ivyo bikorwa twatanguye nk'ugwaruka nk'abajene bakiri bato turakunda kugira ibyo gutembera twaja ku mamidiye turistika mwamwe twayatembereye ay'igihugu cacu rero icyo gihe twari twatembereye ishyamba ryimeza rya Kibira riri muri aho ku ruhande rwa komini Bukeye mu ntara ya Murarambya kuri urwo ruhande rero hariho site yitwa Busekera ibamwe abasangwa butaka abo benshi bakunze kwita batwa aho hari mu mwaka w'2018 rero niko kuvuga ati tubonye abo bana bahaba benshi babeshejweho no kuja kwamura amufe mu ibarabara baja kuyadandaza hagi Bugarama ntibiga twebwe icyo gihe twabonye umenga abo bana babuze ibikoresho by'ishuri gusa kugira baje ku ishuri rero tugiye hamwe twaragarutse Bujumbura turahimiriza urundi gwaruka tubishishije ku buhinga ngurukana bubenyi hama turashobora kwegeranya ibikoresho by'ishuri turashira mu bana ariko naho twabikoze twaguma tubona uwo munsi canke je abana babandanya baheba ishuri muri abo bana twariko turafasha twatanguye turiko dufasha abana 93 aribo duha ibikoresho by'ishuri mu mwaka w'2019 ariko mu nyuma twahavuye tubona yuko abo bana bafise n'ikibazo cy'inzara kuko imiryango babamo usanga ata matongo bafise babona no kuja guca ingero rero iyo umuntu abeshejeho no kuja guca ingero uno munsi arashobora kuronka cyangwa ejo ntaronka bikaca biba ngombwa yuko n'abo bana batangura kurondera kwironderera bakiri bato bigaca bituma bada ishuri batagijukira muri icyo gihe rero wacu usanga n'ibyo bikoresho by'ishuri twabaronkeye biriko biba inka gusa kuko ntibabikoresha hari ababigurisha hari abaja ku ishuri ariko ejo bagasiba kuko kenshi bavuga ati hakora mu nda umwana ntashobora kuja ku ishuri uno munsi atashe agasanga umubyeyi ntacyo yamubikiye ngo aronke motivasiyo yo gusubirayo rero niho twahavuye tuvuga ati reka turondere ubundi buryo twoza turagaburira abo bana rero mu kwezi kwa mbere twaratanguye umugambi twise dusangire uwo mugambi n'uwo tugiye hamwe n'ababyeyi twebwe turarondera uburyo bwo gukotesha imirima bwo kurondera imbuto hama ababyeyi nabo bakazana amaboko bakarima kugira turonke ibyo tugaburira abo bana rero uno mwaka w'2021 uno mwaka w'ishuri w'2021 ushira 2022 niho dutanguye kubagaburira dufise abana 189 muri bo ijana 56 biga mu ishuri ryo guhera mu wa mbere kuduka hama 33 nabo nabana biga mu ishuri ryo kwimenyereza twashinze muri ico kigwati nyene cibusekera ego
nakoze cyane no kuvuga murafisi kigwati turaza kugaruka ko twumve ingene ico kigwati kimeze ubuzima bwacu uburyo bwacu mpindukire ngaruke kuri madame Kamikazi Kamikazi none wewe urumva nuko tubyumvise hari igihe umuntu aja gufasha umuntu agasanga afite ibindi bibazo byinshi atari yiteguriye mwebwe rero mwabonye yuko ahanini mwoshimika cyane cyane gufasha abana kubijyanye n'imfungurwa kuko turumva yuko mwari mwaratanguye mubaha ijambo ry'Imana imfungurwa muri aka kanya nico mushimika ko nico mwabonye yuko mutegezwa gushyiramo ingufu muri kino gihe
eko muri kino gihe tubaha ifungurwa ko umwana atariye ibyo kunda yuko yiga hanyuma muri kino gihe cy'intango y'ishuri naho turiko turafasha hari nk'abana turiko turafasha aho kenyere Sanseline turi hamwe nanjye ndikufasha ngaho mu kibogo ye nimuranze urumva ni hafi cyane y'ibusekera kuraba tukamenyana nanyesaguha umugisha hanyuma dusanzwe dufite abana 54 ngaho mu kibogo ye turafite n'ikindi kigo cyitwa Mezo Iratabara kiri mu Rutana aho hari umusore yagize umuhamagaro umuhamagaro atangura kurera abana ageze ku bana 22 mugabo biramugora cyane kuko ari wenyine nawe turi kumwe cyane aho twaganiriye maze tumumenyesha n'abandi kugira ngo bamushike ko turare yuko twebwe nk'abana b'Imana turiko turaja mu ijuru dufashe bano bana bifuje ko umwana niwe kazoza kejo aha nahi gutumbura turafise abandi bana bifuje bashaka kuri 54 twahaye ibikoresho by'ishuri kuko murabona ko hageze twebwe nk'ishami impamba y'umunsi kuko turakora muri ubwo buryo kuko uno munsi watanguye amashuri kuko turakorera kugira ngo aba bana bifuje nabo bashobore gutangura ishuri bafite kagakaye bafite kagakaramu nabo biyumve ko atari bonyine ahubwo hari abandi babyeyi Imana yabazaniye
ego nkuko twabivuze turumva ko mufise ibyo bigo muri ko murafashamo abana byo bitandukanye ibigo by'abandi mujamo navyo nyine mukabifasha none mu gutangura kugira ngo mubafashe cyane cyane nk'abo ngaho ibujumbura cyane n'ahandi iyo mwegereye abo bana muvuga ati reka tubafashe uburyo mutangura n'ubuhe buryo muba mubandika ku rutonde aho mubasanze haba ari mu ibarabara cyane mu miryango yabo abo bana bakenye uburyo bworoshe bwo kugira ngo umuntu afise icyumviro nk'icyiwanyu yotanguriramwo ngo babe ubuhe mwebwe mwabitanguye gute kugira ngo murushe ku rutonde kuko hari igihe ubusanga utanguye ugasanga haje abana benshi cyane bose ugasanga ntibikunze umugambi wawe urapfuye watanguye gute kugira ngo ushobore gufasha bushoboye
twebwe nyine twatanguye bara jewe nari nsanzwe ntari hafi ishyirahamwe ryarahaye akazi umuntu yoriserukira hano mu gihugu hanyuma akaza aragenda mu ntara nk'uko kugira dukorere murambya twaragiye turaganira n'abasanzwe barongoye agacimbiri turaganira n'ishengero ryari hafi kugira ngo ntidukorere mu mpande zimwe abarongoye agacimbiri bakazana abana bake abarongoye mu ishengero nabo bakazana abana bake kugira ngo nabo biyumve ko turiko turakorera hamwe tutariko turarobanura ku madini ahubwo turiko turaba umwana ababaye hanyuma mu Bujumbura naho nyene twaciye mu ishengero nyene turabaza tunabwira ati dukeneye igipikiri kingana uku bivanye n'ibyo twari dufite hanyuma uyarongoye ikigo nawe yaratwituye atubwira ingorane afite tukamubaza abana afite hanyuma araduhitigira muri urwo rwego rero cadukoranya ba bana tukabandika tugahita tumenya mbega dufite abana bangana gute numva aham ubutumba cyashaka bana 56 uguru cyashaka bana 54 mu rutana naho dufite 22 aburumva turabandikanye ne bibaye n'ingorane kandi n'umuntu atwegereye hanyuma tukaca twiga ukungene dushobora kubashika ko nuko
urakoze cyane hamwe nawe Chancel ndumva yuko abana ari benshi cyane muri kumurafasha muri iki gihe jana na 89 ntihenze numva ari benshi cyane bo mwabegeranyije gute mumaranye igihe kingana gute kugira ngo umukore igikorwa cyanyu neza nk'uko mubyifuza
urakoze cyane twebwe twatanguye mu mwaka w'2019 niko novuga yuko twatanguye ibikorwa neza byo gutangura guhiga ibikoresho by'ishuri abo bana rero mu kubitangura nabivutse twe twahashyitse nk'izindi ngenzi ariko biradukoraho ubwo novuga yuko icyadukoze ko cyane ni uko muri iyo site muri icyo kigwati kugeza uno munsi nta mwana n'umwe ariga amashuri ngo ayaheze kumva yuko uno munsi hari hahantu muri Andrewa iyi cankiriya hashobora kuba haba abantu dufatiye nk'amajana 5 nk'akarorero gatoyi mu kugasanga muri abo nta n'umwe ariga ishuri ngo ariheze ni ikintu cyadukoze ko cyane ku mutima kuko abo bana nibo Burundi bw'ejo twe turiko turagenda ariko nibo bazosigarana iki gihugu cyacu none muri bo ko tuzi yuko iyo umuntu agiye ku ishuri aruguruka amaso araca ubwenge akamenya byinshi none abo bana turiko turabasigaza inyuma tuvuga yuko indero ariyo yugurura imiryango bo urumva turiko turabasiga inyuma y'umuryango ntituriko turashaka yuko imiryango nabo yuguruka rero icyo kintu cyaradukoze ko kubona abo bana nta muntu umwe afise barabira k'akarorero twebwe iyo twakuriye iyo tuvuka hari gusanga ababyeyi baduha akarorero ati ni ifo yuko wiga uzogura imodoka nziza nk'iya kanaka ifo ko wiga ube mwarimu nkanaka ube dokita nkanaka ariko bobo muri uno mwanya nta karorero mu kibana aho babaye bashobora kugira rero ibyo biri mu bintu byadukoze ko cyane kumva yuko twebwe iyo turi nyamba turi mu gisagara cya Bujumbura canke he turiko turatera imbere ariko hari hahantu turiko turasigaza inyuma none twaba turiko turatera imbere hari ahandi ahantu turiko turasigaza inyuma ejo canke hirya ejo Burundi bwacu buzaba bumeze gute
urakoze cyane hama cyane cyane we Chancel numva umengo ugwaruka mwagiye hamwe mufise mudafise niwo mugambi wo gutangura ibyo bikogwa mubona none mwokora mubafasha mu mwanya ungana gute ikiringo kingana gute ntibibatera amakenga yuko muvuga muti twaratanguye iki gikorwa kidasanzwe kandi gikomeye ariko hari amakenga yuko tudashobora kukirangura nk'uko dushaka ibintu bijanye n'uburyo mubigenza mute
urakoze cyane kuri ico kibazo ariko kenshi nkunda kuvuga yuko uburyo kenshi nyungu zose baratubera intambamyi no gwanga karoro gatoyi uwo mugambi dusangire wo nakubwiye wo kurima kugira tugaburira abana twawutanguye mu kwezi kwa mbere niho twatanguye kurima tugiye hamwe n'ababyeyi babo bana icyo gihe twatanguye dukotesha imirima ariko mu kwezi k'umunani uko twaraye turangije twararose abantu badushigikira kugira tugure imirima yacu ibyo byo gukotesha tubireke ibyo byose byaje kubera iki abantu barabonye uko twavuye hasi kuko kenshi abantu bakunda gushigikira abantu bamaze gutangura intambwe bakavuga ati turi mu bikorwa turiko dukora iki twakoze iki ariko twananiwe ngaha nimo dushigikire rero kubijanye n'uburyo nta mashirahamwe manini canke ayaha ariko aradushigikira muri bino bikorwa byacu oya ni twebwe turahamagara kudukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi rezo sosiyo tukegeranya uburyo nyamba dufise umugambi wo kugurira ibikoresho by'ishuri abana nyamba dufise umugambi wo kuvuza umwana nyamba dufise umugambi wo kurima wo kugira naho tubicisha hama abantu bikoze ko bumvise hariho umutima wo guterera wo kudushigikira nka twebwe ugwaruka kuko na twebwe ntaho turishikana hari rero bakadushigikira donc nta mpungenge novuga yuko twoba dufise z'uburyo kuko mu gutangura nabikubwiye twatanguye dukotesha ariko muri uno mwanya nyuma y'amezi umunani gusa dutanguye uno munsi dufise itongo turimamo ry'iwacu twigabiye rero bisigura yuko n'ibindi bizokurikira ego
ngo ni byiza cyane byiza cyane turabateye intege twizere ko hazoza n'abandi benshi bakifatanya namwe muri ibyo bikogwa
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hama namwe Sandrine, Madame Sandrine. Ibijanye n'uburyo cyamara ikibazo ku mashira hamwe atandukanye mwebweho umuvyifatamwe umute mukorana nabande uburyo byifashe gute kugira ngo mukore ibikorwa murimo
uburyo nitwebwe nyine twimenya bivanye n'uko umugambi wacu twashawumvisha abantu twacaje ku kizi kuko umuntu agushigikira bivanye n'aho ugejeje ubona umuntu ariko aragahugushije karakora ariko urafise ibikorwa nyine natwe dukora byo twiteza imbere kuko tutiteje imbere ubwo bwo bitwa kwama tuburonka aho twafashe na twebwe ibikorwa nyine tubishyira mu buryo bwo kurima ngaho ibugarama turiko turarima kugira ngo imana itugirire neza kandi dufite n'umugambi wo korora kugira ngo turime tworora kugira ngo umwimbu cyangwa amafaranga tworonka tuyashyire muri uyu mugambi hanyuma ibyo tuzokuramwo tuge turafashisha abo bantu
ego tuza kugaruka cyane kuri ubwo buryo numva bose batanguye ibikorwa byo gufasha baca baja no mu bikorwa by'uburimyi n'ubworozi Chancel wewe wavuze ko namwe mugira ibyo byo kurima mukamo mwahora mukotesha ubu mwaraguze itongo murarimamwo ibintu murimamwe iki cunguka ki mushobora kwimbura vuba vuba kandi gishobora kugwira mugafungurira abo bana ayo matongo muyarimamwe iki cyane cyane
murakoze cyane twebwe turima ibiraya turima ndiko ndakubwirira ibyo tumaze kurima kuva mu kwezi kwa mbere kuko dufise twari twakotesheje ikibanza kingana ni hektare ibyo naryo twarashoboye kurigaburamo turaririmamo ubwa mbere twararimyemo ibiraya ubwishaza hamwe n'ibitunguru birera ubonaho twarimye ingano mu minsi ijana aho tugombe turime ibigori ego ibyo byose ni ibintu byimbuka kuko twagiye turabibona nk'aba dukurikirana ku mbuga kanabumenyi barabonye yuko twaronse n'umwimbu ushimishije cyane cyane ku biraya
ibyo kuravuga birafasha cyane kukumbure kuba ariko bariyumvira nabo nyine gukora ibyo muri ko murakora birabaha isomo birabigisha birabatera intege uratanze n'uburorero uti mwararimye ibiraya murarima ubwishaza n'ibitunguru wavuze kandi yuko mwakote mufise ihektare noneho gutangura icyo gikorwa ni hektari ni nkangahe kugira ngo mushobore gukurimamo ibyo mwipfuza umuntu iyo ikotesha cyangwa iyo twitegurira kuriha amafaranga angahe mu gukotesha hektari
urakoze cyane kuri icyo kibazo twebwe iyo tonga ingana ni hektari twayikotesheje umwaka wose urumva muri uwo mwaka wose dufise kuyirimamo ibyo dushaka byose kugira muri ico kiringo c'umwaka rero muri ico kiringo c'umwaka twatanze twatanze kuri banyene iryo tongo twatanze kurikotesha amahera ngana na emiliosanks imiliyoni n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga ya marundi tukayirima mu mwaka wose tukayirimamo ibyo dushaka yego
no mukwimbura none ibyo mwimbura byose murabikoresha mukabifungurira abo bana cyane hari igihe birenga mugasanga muri ko murabigurisha muraronsamo amafaranga yo kugura ibindi bintu
ni mu ntango twatanguye kuko twavuga ati reka dutegure stock tuzotangure kurima gufungurira abo bana twiteguriye ku buryo uno munsi tutazobagaburira haheze nk'indwi zibiri cyangwa ukwezi bizobe bicitse rero imyimbu ya mbere yose twagiye turimbura byinshi twarabigurishije kugira dutegure amahera kuko ibyo tuzobagaburira byinshi bisa naho umenga si byo twirimira kiretse ubu uyu muri no ino sezo ariyo tuzotangura kugaburira ibyo twirimiye nk'ubuyi bazoza baranwa tuzokura muri izo ngano zacu twarimye hama intumbero nyamukuru y'ukubona turi ko turirimira ni kugira twereke cyane cyane n'abajya abanyagihugu yuko kenshi turamenyereye aho bagaburira abana cyangwa abo bagaburira za pamu cyangwa izindi izo arizo zose barabibazanira rero bakaca baguma bibaza yuko byose ni uko umuntu azoza abazanira uko bikorerwa harya iwabo birimirwa harya iwabo iyo umuntu apfuye amaboko mu mufuko agakora arashobora kugaburira umuryango akagaburira abandi
ego ni ikintu cyiza cyane cy'ukubereka iyo biva iyo bitabonetse bakabona yuko bitabonetse iyo bibonetse ari byinshi bikaboneka aho byavuye ni ikintu cyiza cyane hama nawe madamu Kamariza Kamikazi Rantunga Madame Sandrine Kamikazi wewe wavuze yuko hariho n'umushinga nahe muri ko muragerageza gufasha n'abantihenze mu kibogoye n'unaramuramvya nyene wewe mu mufasha gute kibazo cyo kugerageza kugaburira abana cyo cifashe gute mu mufata mu mugongo mu guhe buryo
uyo n'umusore akanzwe abamurutana donc areza abana ni 2022 icyo dukora twebwe turamukurikirana muri bya bikorwa nase dukanzwe dukora turafise ukungene tumubaza mbega bimeze gute abana bimeze gute hanyuma akatubwira nawe ahari twamubwiye nticyo twamutubona buri gihe tugushikako ahubwo rondera ibikorwa by'iterambere mukora kugira ngo abo bana ntibazobure ibyo barya ntibazobure n'ibyo banwa en plus ni nawe abarezi imyaka myinshi kuko twebwe tugiye kumumenya ubu wewe yatanguye kubarira mu 2012 wumva ko aguye ko ikiringo kirekire rero yaratubwiye neza yuko asanzwe nawe nyine akora ibikorwa by'iterambere kandi kuva aho dukora n'ikiganiro aratutelefona akatubwira yuko hari abantu bariko baramushikako ahuma n'iminsi afite umuntu ashobora kuba yohereza abana ubuye iminsi yose mu gitondo amenya ati abana mbega bimeze gute bamusuhuye arafite n'abandi bantu kuva aho dukora n'ikiganiro bamumenye bamushika ko bakamuba hafi nawe yaratwemereye neza kubu yakuye amaboko mu muzu yatanguye gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo yoroherwe kurera abo bana kuko niyama yiteze imfashanyo bizomugora ahubwo nawe yemeye gukura amaboko mu muzu kugira ngo aronderere abo bana babashe kubaho ubuzima butabagoye cyane
ego wavuze ibikorwa by'iterambere kumbure anabatabizi namwe muri bimwe mu byo mukora mu ishyirahamwe ryanyu twarumvise yuko harimo ibijyanye n'iterambere kandi waravuze uti ikiganiro twagiranye ku batabizi madame Kamikazi Sandrine arafise n'ikiganiro ateramisha ni naho uyu musore yashoboye kumenyekana ibikorwa arimo akaronka abamufasha none ibikorwa by'iterambere mwebwe ishyirahamwe ryanyu cyangwa ibyo ibyo mwifuza gukora n'ibihe neza na neza kugira ngo twumve inyungu zishobora kuvamwo canke imigambi mufise abifuza kubatera intege no kwifatanya namwe nabo nyene bazi
twebwe ibikorwa by'iterambere twifuza gukora n'ababyeyi yuko ba ubu twatanguye kugima gahirugarama aho cyo twarima amashu amakaroti hamwe n'ibitunguru niho tugitangura kurima hanyuma turitegekanya ko mu gihe kimbere tugomba gukora ibikorwa byo korora imari zishoboza twize ko bizogenda neza kugira ngo turabe yuko ubwo buryo twahora dutanga tushyire muri utwo kurima hamwe no korora kugira ngo umwimbu uzovamo tufashishe abo bana ishyirahamwe impamba y'umunsi dusanzwe dufasha.
Ego ni byiza cyane, ni byiza cyane ibijyanye no kugerageza kwiteza imbere no kujya muri ubwo muri iyo domaine y'uburimye n'ubworozi. Cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi ari byo gikora cyane kurusha ibindi. Chancel, wewe wavuze ko ababyeyi nabo nyene mubahamagarira kujya mu bikorwa nk'ibyo muri ko murakora kugira ngo abana babo abari bo bashobora kuronka inyungu y'ibyo barimye, bobo babyakira bate iyo bumvise yuko mwakotesheje ahantu ari bo bazoharima ari bo bazokwimbura? Babyakira gute, barabyitabira muri rusange ababyeyi bo babyakira gute?
Ababyeyi babyakira neza cyane, kuko mu ntango twebwe uko twari twabitegekanije tuzobikora twiyumvira yuko uwo muvyeyi azoba yaje tukirirwana mu murima turiko turarima turiko tura yatanze umwanya wiwe, kuko benshi babeshejwe no guca ingero nk'uko nari nabibabwiye. Rero uwo munsi aba yahebye akaza kwirirwana natwe, twari twiyumviriye ati kumbure tuzomuha n'igihumbi atahana aje kuronderera abana babo. Rero twagiye kubona yuko neza na neza dufatanije n'abo babyeyi babitahura cyane ibyo turiko turakora, ayo mahira barayanse. Barayanse baravuga ati ibi turiko turakora turiko tubikorera abana bacu nitwoca duhindukira ngo tubabwire ati nimuduhembe. Rero nico catweretse yuko bakira neza uwo mugambi turiko turakora kandi dufatanije.
Yego, ni byiza cyane, bisigura yuko hari amahera mwashoboye kuziganya mwari gutanga onye ariko mutake yatanze, kuko ababyeyi bategera ibikorwa murimo. Ni ikintu cyiza cyane.
Ego cyane, wanashaka ayo mahera twashyiye tuvuga ati reka dutangure korora ingurube, ca tuyaguramwo ibibuguru bishika bine hari mu kwezi kwa mbere, ariko uno munsi tugeze ziramaze kubyara, tugeze ku ngurube zigera kuri 24 zivuye muri izo zine wari kuva umushahara w'abo babyeyi. Muri uno munsi rero tukaba tuvuga yuko ejo cyangwa hirya y'ejo umuryango wose wo muri iyo site wo muri ico kigwati ushobora kuba ufise ingurube ya iyo ifise origine kuri izo zine abo bavyeyi banse nk'umushahara mugabo buke bukugazosanga vyabagarutseko.
Ego turumva naho nyene izo ngurube nazo nyene muzifise muri iyo tungo nyene cyangwa mwarashobora kuronka handi hantu mutangura ico gikorwa cy'ukorora?
Ego tuzubakiye muri iyo site twararonse ahantu hafi yaho. Ego niho tuzifise, niho tuzororeye. Ego
turumva kandi ko ingurube ziragwira cyane, kumbure n'ibindi bitungwa abatwumva bashobora kubikorera ko bakabyorora nabo nyene. Madame Sandrine, wewe namwe mwifuza korora ibihe bitungwa bishobora nabyo nyene kunguka cyane nk'uko twumva ingurube, cyangwa namwe mwifuza kujya mu korora ingurube namwe nyene?
Hanyuma kuzerekeye korora, turacari mu mugambi wo kwiga ikintu kikokorora, ubu ntiharagera ko tukivuga, kuko urumva turacari mu kubitegura, turacategura kugira ngo tumenye mbega tukokorera kuki cyozana inyungu n'ingoga kugira ngo aba bana bacu nabo baronke icyo rirenza. Ego turaciga.
Ego ni byiza cyane, kandi biranezeza kumva yuko hariho amashirahamwe abiri kumbura afise vizio imwe. Sinari nabiteguye uko, ariko sinari nzi ko ibice uduce muri ko murakoreramo twegeranye nk'uko wabivuze Sandrine. Muzoshobora kuja hamwe mwiyumvire ibyo mushobora kukunganira na gufashanya nk'amashirahamwe, nk'amasosiyete cyangwa nk'abantu ku giti cyabo ariko baragerageza gufasha muri ubu buryo. Duhereye kumbure kuri wowe Sandrine, bimwe mu bintu wohanura ayandi mashirahamwe Chancel n'abandi bari muri ibikorwa byo gufasha ugwaruka kubafungurira no kubafasha impanuro zo bari nkizihe wihweje ibikorwa umaze mwo igihe
jewe kintu halura nuko batucika intege intangiragora kuko utangura bagutuka utangura bakana kubona ibyo urimo utangura bamwe babona kumengo uri kurondera inyungu zawe hanyuma abarongozi b'amashyirahamwe cyangwa bariko barakora ku biti byabo numva nobatera intege bumvira umuhamagaro bahagarare mutsi Imana yabahamagariye bahagarare kuri video zabo nubwo bigoye imbere ni heza imbere Imana izobageza kure nta na rimwe umuntu ubikayeho umwuho azigira amaramara hari ijambo rikunda kumfasha ari naryo twebwe nk'impamba y'umunsi twisunga iri mu gitabo cya Zaburi igice cyawo cya 41 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo hahigwa ubabara umurushwa uhoraho azomurokora ku munsi w'ibyago uhoraho azomuzigama amukize kandi azogira amahirwe mu isi ntaho azumva abasi biwe ngo bamubwire uko bagomba bisigura iki ngomba gutera intege umuntu wese afite umuhamagaro wo gufasha agikangura biragoye abantu baramutera ibyatsi bakamwereka ko ariko arisamisha ariko bahagarare neza nta na rimwe uhoraho azokwemera kwa bansi biwe bamubwire uko bagomba ndaryowe no kumenya Chanceline n'ukuri imana ibagire neza ibashikane kure kandi ya vizyo mushaka gushika ko nyene ihabageze mbere mu kwiragire n'intara zose z'Uburundi tuzohwanire mu ijuru tuvuga ati Imana yaradufashije twabyitwayemo neza Yesu abahamugisha
urakoze cyane amajambo meza utubwiye ari muri Bibiliya atera intege umuntu wari wese ari nko mu bikorwa murimwo
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
hama nawe Chancel tuganira mbere n'ikiganiro waratubwiye yuko kiri mu inkumi ukiri muto warize impanuro ufise ndakeka zofasha benshi cyane yuko iki gikorwa wakigiyemo wambwiye ko wize kaminuza ukiga ibijanye no guhanahana amakuru communication ubunyu kaburi muri ibi bikorwa byo gufasha abana batishoboye nawe ushobora kuba waraciye mu ntambanyi zitandukanye nk'izo Sandrine navuze wohanura iki abariko bariyumvira gutangura ivyo kuratangura uwo batera intege gute canke kimwe mu bintu ubona ubashikiriza ni ikihe kugira ngo uwo murimo ukogwe neza
icambere ni nk'uko yabivuze Sandrine ni kudacika intege yagiye arabigaruka ko kenshi iyo uri kuratangura nk'ibi cyane cyane ndiko ndivugira jewe nk'ugwaruka ababyeyi hari ibyo baba banyiteze ko hariho ikibano cyangwa ibindi ukaca usanga ndiko ndaja mu nzira zitandukanye n'izo baba banyifuriza cyangwa bashaka ko kenshi usanga biri mu bintu bica intege iyo ubona abari bakwiriye kugushigikira muri ibyo bikorwa aribo batagushigikira aribo bakubwira amajambo guca intege bakubwira yuko tetse ushaka kungukira kuri abo bana tetse n'ibindi byinshi nta uzoshika bakaguha uturero twinshi twababigiye barabikora ariko no munsi byahagaze bivanye n'imvo izi canke ziriya rero abo bipfuza bose bafise bene iyo migambi canke n'indi yose itandukanye mu ntango n'ivyo biragoye ariko iyo uzi ico ushaka gushikako iyo uzi ico ushaka guhindura tangura hari abantu bakunda kwiyumvira ati simfise uburyo sifise iki tangurana n'ubwo ufise abo dukorana nibo nkunda kubwira nk'ubu dufise nka projet isaba nk'imiliyoni 45 ariko ugasanga turonse nk'ibihumbi ijana ubwa mbere ntituca duhagarika ngo nuko yandi yose atarakwiye kora agaparti gagabunye n'ayo mahera nyamba hariho akantu kari gasabwa ibyo bihumbi ijana banza ukora ko konyine rero nawe nyamba ushaka gutangura gufasha wumva ushaka gufasha abana ijana hera kuri umwe nyamba ufise umunsi uburyo bwo gufasha umwana umwe hera kuri ubwo hama bizogenda birakura kandi ni wamara gutangura uzobona benshi bashaka kugushigikira bamaze kubona aho umaze kugera rero mpagaze kuri ibyo Sandrine yavuze ntucike intege hama wumve yuko amahera atari yakora byose banza utangure amahera azokurikira ego
murakoze cyane nkiri kuri wewe Chancelle ibyumvire rimwe na rimwe biba ari inzitizi kuri bamwe hariho benshi bavuga ati reka ndondere ishyirahamwe ryo mu mahanga rize kumfasha ibi bikorwa ndimwo ndondere amafoma bourse n'ibiki byinshi mwebwe wewe na Sandrine byumvikana yuko muri kumukoresha uburyo mufise ngaho mu gihugu ingufu zanyu Imana yabahaye abajene nibo babagifise ibyo byumviro byuko amahera ava hanze niyo bari mwe mu nzitizi uhora ubona
yego cyane nkuko nagiye nari nakivuze ko hari abakunda kwiyumvira ati uburyo bwinshi nibwo burangura umugambi nibwo bukora ikiniki ariko umuntu ashobora gutangurana n'ubwo buke afise hama bwinshi bugakurikira rero nobatera kamo ndababwira ati ibyo vyumvira ufise iyo migambo ufise tangura uyishire mu ngiro hakiri kare hama ubwo buryo buzokurikira
ego kandi si bibi yuko umuntu arondera imfashanyo hanze kumbure Sandrine ashaka kutubwira aba mu mahanga aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sandrine muri ibi bihe bya corona byo byoroshe gusaba imfashanyo hanze iyo ugerageje gusaba abagwiza tunga canke ayandi mashyirahamwe ari hanze birashoboka birakunda canke ubu gusa n'ibyugaye muri ibi bihe
ntacyo mfite ndabivuga ko bivanye n'aho ngeze sindasaba imfashanyo nk'uko twabivuze njyewe mu muhamagaro watanguye nkiri umwana kuko bivanye n'ubuzima umuntu aba yarakuze ugashyiraho isezerano ati mara ntiwangirira neza nanje nzokirira neza abandi mugabo ayo mashyirahamwe cyangwa abantu bafite umuhamagaro bumva bufasha guhaguruka bagashyigikira abantu batanguye gukora n'ukuri bahaguruke bakore
ego none intambanyo uhura nazo ni izihe kuko zirahari zimwe zishobora no kubatera intege zishobora kubaca intege ugasanga hari iminsi uvuga uti mbega ibi nicyo ndimwo nzobishobora cyanke ubwo sinobivamwo nkaja mu bijyanye na bizinesi byo kwinjiza amafaranga ibyo byumviro ntibikuzamwo iyo bigenze uko ni iki kikuzamo kigutera intege
jewe izo ntambara nyene tuzicamo ku murango no nijoro kuko uno munsi baca babona ku mengo turi ko turondeye inyungu zacu ariko bivanye n'ihangiro umuntu aba yarihaye nk'ubu jewe maze amezi abiri mu Burundi ndi kumwe n'umwana narahagaritse akazi umugabo wanjye ari muri Amerika nanjye byari byiza yuko ndondera uburyo byari byiza yuko nkorera amafaranga byari byiza yuko mbana n'umugabo tukaba turi kumwe muri ano mezi abiri ariko kubera umuhamagaro numva bindoheye muri kino kiringo kubana n'abana atacu bishoboje b'abana bavuze ababyeyi b'abana b'imfubyi b'abana batakigira umuntu ababwira ko bakunda
ego birumvikana
intambamyo ni nyinshi ariko uko bimeze kose tuzoshika kandi imbere ni heza nobwira abarundi n'abarundikazi basanzwe bari hanze y'igihugu basanzwe bari mu Burundi tuve hasi dushyikirane tuve hasi duhagurukire indero y'abana umwana arushaka kumubwira ngo uzomenya ku ishuri atariye rero tuve hasi dufate mu mugongo abana atacu bafite kugira nabo bategure kazoza kejo yesu abakire neza
yego urakoze cyane hama nawe chancele uracari muto warahejeje amashure ucuja mu bikogwa byo gufasha abatishoboye none ni hagira ahantu rimwe na rimwe navuga uti ndakwiye gutangura ibikogwa byo nyinjiriza uburyo cyane ko mburushobora kuba ubifise bimwe mu bicyo bakwa bigutera gucika intege nibihe hama kumbura ukongera ukagarura kenge ukabandanya ibikogwa urimwe wo tubwirira izo ntambanye zimwe zimwe n'inkizi
intambamye rero nyamukuru jewe ku ruhande rwanje nkunda dukunda kugira nabo dukorana intambamye rimwe na rimwe zo kuronka uburyo twa dufise umugambi dushaka kurangura ariko rimwe na rimwe ugasanga uburyo buri ko buratugora mugabo dushima Imana yuko birateba ariko bigakunda rero hariho iyo ntambamye y'uburyo hakabaho n'indi ntambamye usanga rimwe na rimwe hari abajeje intwaro badatabura ibikorwa tuba turiko turakora ugasanga rimwe na rimwe baratubereye nabona intambamye ariko hose ndashima Imana yuko biteba bigatora umuti rero novuga hanini nizo aho usanga tubura uburyo cyangwa ugasanga bamwe mu bajeje intwaro bari bajejwe kutworohereza kudufasha gucira inzira ariko ugasanga nibo bariko baratubera intambamye kuri bino bikorwa tuba turiko turakora ego
aho nyene waruri ni ikintu gihambaye kandi kumbure gikwiye gukemurwa kugira ngo mubandanye ibikorwa bavuze ati bashobora kuba badatahura ibyo murimo bimwe mu byo bataboroherezamo ni nk'ibihe ni nko kubaha impapuro mukeneye ni nko kubaha uburenganzira bwo kwinjira muri iyo mituma cyangwa muri zo ntara utuzitizi duhari bakwiye kwisubira ko bakikubita agashe bagahindura n'inkutu
urakoze cyane twebwe nakubwiye yuko kugira turonke uburyo dukoresha ibikorwa turiko turakora kenshi tubwegeranya ku buhinga ngurukana bumenyi rero kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi kugira jewe chance ndi ngari Bujumbura nshobore gukonvenka nk'umuntu ari mu Kirundo yuko yotanga nk'igihumbi ciwe cyo gufasha umwana w'imakamba cyangwa umuntu ari nko muri Amerika tanzi yuko yotanga amadolari yiwe atanu yo gufasha umwana ari mu Burundi suwe wacu ntitu ntacyo dupfana ubwo kugira ndamwemeze yuko ashobora kumufasha nuko ndamwereka kenshi nk'ifoto cyangwa video imwereka yuko umwana akeneye ubufasha rero akenshi usanga abajejwe intwaro batabishima kuko babona yuko turiko turacafuza intara yabo komine yabo yuko turiko turerekana yuko ataco bakora muri iyo sansi y'ubucafuza igihugu oh kenshi iyo turabitubirase tukerekana ati nyabuna nyabuna aba bana bo ngaha barakeneye ububafasha kenshi nta na rimwe jenda ndaje ku ma réseaux sociaux ntakambira ubufasha bw'umwana cyangwa umuguru w'umwana abo bana ntibagire ntibaronka ababafasha rero kenshi rero nizo ntambamye dukunda kugira ariko acu usanga ejo akubonye ugarutse muri ya ntara yiwe muri ya komine yiwe hirya ejo wari werekanye umwana acafuye umwana agwaye amavunja umwana inzara imwe ishe turagarutse gucafuza intara yanje uragarutse gucafuza ivyo rero acu usanga biriko biratuma adashimye yuko ngaruka muri iyo komine yuko acu usanga ariko arabuze intambamye abana
none muri cyo gihe gashanse witura nde wokora iki kigutuma wewe ubandanya utekano ubandanya ukora igikorwa cawe uburyo ho rugerageza kugukemura ico kibazo ni nk'ubuhe uramwegera ukamubwira canke ukamubwira abamukurira ubigenza gute mu bwenge bwawe mu bufasoni bwawe ubigenza gute kuko hariyo n'abandi bashaka kuba bari kubaca muri ivyo bibazo nyene uri kuracamwo bakaraba kumbure wewe uko ubigenza nabo nyene bakabikora
urakoze cyane kuri ico kibazo bajije kenshi ubwambere niho byatubera intambamye ariko ubu uko iminsi yarabagenda barabitahura mugabo ubwambere twashatwitura habo dusanze twega kuko nka twebwe dukora ibi bintu byo gufasha dutwagwa muri ministere ya solidarite hama hakaba hariho na departement iraba ibitwe dukora bijanye n'abana n'umuryango rero kenshi baca bagerageza kudushikira aho hantu byaba byagoranye bakagerageza kumvisha abo barongozi baho hantu yuko ibituzanya bari amahoro abari kuvugira abana cyangwa gutabara abana ego rero donc nukuca umuntu yitura kuko aha ibyo abari karakora byose hari hazwi hari ubushikiranganji atwagwamo cyangwa uwo muyobozi biba byanse uwo hari uba mukurira ego ni muri izo nzira duca ducamo kandi ukaje usanga rimwe na rimwe biragenze neza biratoye umuti
ni byiza cyane hamwe nawe Sandrine ubona ibibazo nk'ibyo ari ibyo mukunze guhura nabyo mu bikemura gute canke ibisa nabyo
jewe ibibazo byo kuri tere aho mba ngiye kuri nta ibibazo byinshi nkura nabyo kuko kenshi nkurana n'amashengero nkakurana n'abajejwe intwaro kenshi rero ngenda bamaze kubyitegurira jewe nkagenda marira igikorwa mba nagiye gukora nta ntambanyi nyinshi nkora nazo
yego birumvikana ko uba ufise abaguherekeje cyangwa abakuvugiye birafasha cyane ego murakoze cyane rwose ku kiyago muduhaye no ku mpanuro nyinshi mutanze reka kumbure tukiri kuri wewe kamikazi uduhe uburyo abantu bashaka kukuronka ko haba ari ku ma réseaux sociaux haba ari kuri WhatsApp n'ahandi bifatanye nawe bagufashe bagutera intege baguha uburyo kuko buranakeneye muri ibi bikorwa ni bwo bukenewe cyane akenshi bo kuronka gute Sandrine
jewe ushaka gukurikirana ibikorwa byanje yanditse kamikazi Sandrine kuri page ya Facebook arandonka yanditse kamikazi Sandrine ku YouTube arabona ibikorwa byacu dusanzwe dukora hanyuma nimero ya telefone ni +1 515 350 4420 +1 515 350 4429 ego aho ashaka kundonka kuri WhatsApp ari icyo yonterera mu buryo bw'impanuro twakeneye impanuro kugira ngo bino bikorwa turiko turakora tubikore neza ari cyoterera ku buryo cyangwa ashaka kwishikira ahari abo bana azotwandikire tuzobimfashamwo umwami Yesu abaha umugisha igirwa ko ndabashimira mwakoze kutwiyumvira ko
ni byiza cyane muri mu bikorwa byo gushima n'ibyo kurata no kwereka abandi hama namwe Chancel bo kuronka gute turazi yuko uri kuri za Instagram Facebook n'ahandi henshi ariko babwire amazina yawe kuri izo mbuga
urakoze cyane uwo kwifuza kubona ibikorwa dukora cyangwa uwo kwifuza kugira icyo adushigikiriza yaba impanuro cyangwa mu buryo bw'ibifatika yoca ku buhinga ngurukana bumenyi yaba kuri Facebook kuri Twitter kuri Instagram hose ni Chancel bamuhaye aca abona akatwandikira hamba uwo kwifuza kuturondera kuri WhatsApp naho nimero nkoresha ni 71 41 21 992 murakoze
yego hamba kuri izo nimero nyene zoba ari izo nimero nyene ukoresha kugira ngo wakire uburyo babakurungikiye haba limitashe ecocash n'izindi nzira abantu bakoresha mu gutanga amafaranga no gufasha
ari umuntu akeneye gutanga uburyo biba byiza nibyo nkunda gusaba naho kenshi hari ababikora direkitema batabanjije kubaza biba byiza iyo tubanjije kuvugana tukamenya neza na neza ati ubwo buryo aba narungitse nubwo gukora igikorwa iki cyangwa kiriya rero uwo bashaka kugira ntiyo yatanga direkitema yobanza kubaza tukavugana kuri ubwo buhinga na aho yo ntora navuze yaba ku buhinga ngurukana bumenyi cyangwa kuri nimero tukabanza tukavugana
hama namwe Sandrine mwa mufise uburyo bwo mu Burundi watanze imenyero zo hanze ziri kuri WhatsApp hariho uburyo bwo kurungikira imfashanyo intererano mushiramo ryanyu musazwe mukora impamba y'umunsi limikashe na ikokashe mukoresha ni iyi
hariho umudirektifu hanze akorera hano umuntu yumva yo kufasha ari impuzu ari isukari ari amafaranga icyo mwe muyerayo mubwira iyo rungika kuri 61 28 54 94 izina ni Ndayeme Celine ari nawe ajezwe bino bikorwa ngaha bazovugana ego
ego subiramo iyo nimero tuyumve neza
61 853 94
murakoze cyane bose abo twari turi kumwe yari Madame Kamikazi Sandrine umuyobozi w'ishyirahamwe impamba y'umunsi yihaye ibikorwa byo kugaburira abana ijambo ry'Imana ariko cyane cyane muri ibi bihe no mu ishyirahamwe ryabo bafise igisata cyo gufasha abana bakiri bato mu kubafungurira kugira ngo babandanye amashuri neza twari turi kumwe kandi na Chancel bamuhaye na wenyine ari muri ibyo bikorwa byo gufashisha imfungurwa abana bakiri bato mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo nyine babandanye amashuri neza ntibahagarika amashuri nk'uko bo babibonye biba cyane mu ntara zitandukanye cyane cyane imurambye aho bariko barakorera Chancel nawe Sandrine ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe ku kuganira n'iradishu rya Amerika no kutubwira ibikorwa byanyu no gutanga impanuro zitandukanye abifuza gukora ibikorwa bari muri ko murakora nabo nyine bashoboye kubirangura ndabashimiye cyane
murakoze cyane murakoze kutwiyumvira
ndabashimiye cyane ko namwaduhaye umwanya
ego murakoze cyane mu misiri imbere nitwongera kwifuza kuganira namwe tuzokongera tubakure mutubwire aho ibikorwa bigeze ndabashimiye cyane nishimire kandi n'abariko baratwumviza mfiganire muri sangacu uyu munsi aho ku munsi wa kabiri nk'uko mubizi mwumva ibijanye n'ibikorwa ibijanye n'amagara ubuzima n'ibindi byinshi ku mukenyezi n'umwigeme mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza
waiting.